Muracyateze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika nkuko mubizi riri ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, FM 104.3 mu Rwanda, FM 94.9 na 95.2 mu Burundi.
Kwa manteza amaboko mama papa mpagasabuni mutuvuta nabonye yuko bizana ingorane ncangira nterekanje hamwe n'abandi
twashye dushimara yo gukora ibikorwa byo kwiteza imbere kugira umuntu abari yungunganye.
Aba ni bamwe mu rubyiruko rwarangije amashuri babura akazi bahitamo kwishakira uko bitunga, ni mu ntara ya Bururi, ni mu kanyaro mu makuru. Korea ya ruguru ntiyakoze irindi gerageza ry'intwaro kirimbuzi uyu munsi nk'uko yari yabitangaje. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko imaze kohereza hafi ya Korea ya ruguru abasirikare benshi n'ibikoresho bikomeye. Ahubwo rero umuyobozi w'ikirenga Kim Jong-un yayoboye akarasisi k'igitangaza ka gisirikari i Pyongyang, umurwa mukuru, akarasisi karimo n'ibitwaro biremereye bya misile. Kim Jong-un yizihizaga isabukuru y'itariki sekuru Kim Il-sung yavutseho. Kim Il-sung ni washinze ubutegetsi bwa Korea ya ruguru, abusigira umuhungu we, nawe abisigira umwuzukuru Kim Jong-un. Ni muri uyu mwuka mubi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea ya ruguru, Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence yatangiye urugendo rw'iminsi 10 mu bihugu bine by'inshuti za Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo mu karere ka Asia Pacifica, aribyo Korea y'Epfo, Ubuyapani, Indonesia na Australia. Uru ruzinduko mu byo ruzibandaho harimo ikibazo cy'umutekano. Muri Afghanistani, umubare w'abarwanyi b'umutwe wa Leta ya Kiyisilamu bahitanywe n'igisasu rutura cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igisasu cyitwa nyina w'ibisasu byose, uragenda uwo mubare uragenda wiyongera, kuko Leta ya Afghanistani yatangaje uyu munsi ko ahubwo cyahitanye abantu 92, kandi ngo uyu mubare ushobora kwiyongera. Afghanistani yari yatangaje bwa mbere ko umubare w'abarwanyi ba Leta ya Kiyisilamu bahitanywe na kiriya gisasu nyina w'ibindi bisasu byose bari 36. Muri Siriya, imodoka itezemo ibisasu yaturikiye hagati no hagati mu murongo wa bisi zari zitwaye abantu 100,000 bahunga intambara, bavaga mu midugudu ibiri, Alfwa na Kafraya, mu majyaruguru y'igihugu berekeza mu mujyi wa Alep. Bamwe muri bo bapfuye, abandi barakomereka, ariko umubare wabo nturamenyekana neza. Gusa televiziyo ya Leta ya Siriya mu mibare ya mbere na mbere yavuze yuko hapfuye abantu 22, naho umuryango w'uburenganzira bwa muntu w'Abanyasiriya witwa Observatoire Syrien des Droits de l'Homme ukorera i Londres mu Bwongereza wo uvuga yuko imibare ya mbere ufite ari abantu 24 bapfuye. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho tujye mu Burundi. Kubona akazi ni ingorane zikomeye mu rubyiruko rurangiza amashuri, ariko rero kwicara gusa si wo muti kuri bamwe babyihitiramo. Umunyamakuru wacu Fidelite yishatse yagiye kubareba abongabo bahisemo gukura amaboko mu mpuzu muri mu ntara ya Bururi, maze baraganira.
Twize kurera abana.
Nitwa Kakonze Defense. Je nakwikiranye inyigisho za Sage Femme ku Université de Mwaro.
Twari na Mugisha Francine, nize informatique de GES.
Nitwa Ninyeretse Norbert, nize Père France mu Université y'u Burundi.
Bose hamwe ni 24, bagizwe n'abigwa 12 hamwe n'imisore 12 ba mu ntara ya Bururi, komine Bururi, mu manuko y'igihugu cy'u Burundi. Nkuko muvyumvise, baraheje amashure mu bisata bitandukanye, yamara kuronka ubuzi byarabagoye. Muri bo harimo abashomereye imyaka 2-3 canke irenga, hakuguma gwicaye muhira bwo gwaruka gwashimye kuja hamwe gwijukira uburimyi. Nimba baziza ki numwe muri bo yize ivyo kwigisha amashuri yisumbuye, ariko bamaze imyaka 3 ashomereye.
Urabona ko ugwaruka gwisha ubuduheza amashuri tukaja tuja muhira harawo abo dusanga twariganye beshi uzubona bari kubuzi hari urutujya twariganye none ubu wafata amafaranga nanje nicaye muhira narabonye yuko kwicara muhira kwa manteza amaboko mama papa mpagasabuni mutuvuta nabonye yuko bizana ingorane ncangira nterekanje hamwe nabandi
kakunze Ildefonse na afite impamya bushobozi yo muri kaminuza arashimishwa n'ibikorwa byo kwiteza imbere ariko arakora
naweze kwakira amavyeyi mugabo uzi nta uriho rero bumva bashye dushimara yo gukora ibikorwa byo kwiteza imbere kugira umuntu abari yungunganye
bona kuri kurarima wari umuntu bashitse mu kuri kaminuza
yo complexe je nta nishyiramwo kubera nubundi nari nicaye muhira nta kintu nariko ndakora abice muri kaminuza mu gihe ni benshi cyane kuburyo twagira complexe yo gukora ibintu byo kwiteza imbere
kubyumva naho byo shuka ronka kandi kazi kivyo wigiye muri kaminuza uzobandanya
aha naho no karonka kazi kivyo nigiye inyigisho ndiko ndakora hazizomfasha muri imwe n'ubworozi nkora karima kikona aho mbaye ntunga igitungo amenye ndacorora bifashe kwiteza imbere
ubwo gwaruka nikora fatwa mu mugongo rishira hamwe iri mu ntara y'Bururi gitwa Base Jeunesse ibintu no Leonidas n'icegera cy'umukuru iryo shira hamwe aratubwiye intumbero bafise kuri ubwo gwaruka
shaho mu buzima bwa none kandi mu mihani wabo bashimikiye mu bisato by'ubumenyi n'ubworozi
uko gwaruka gwigishirizwa ku kivi atuye imizone muzenga asanzwe hari mirima bigishizwamwo kuri kijambere babigisha babo cyangwa gwaruka barangwa n'umwambaro gusa ni sarubeti y'ubururu hamwe n'ibirato by'ingamiya Manya kiza Emmanuel muri mugorono mu mugejo no kwigisha urugwaruka ubigisha ibiki
bigisha les pratiques agricoles modernes kugira ngo babimenye bazoje kubikora muhire wabo barushe bariya bagenze babo basanzwe barima bateko baravyiga kwimbura
ugo gwaruka ibyo gwigishijwe rusharuja kubikora mu mihani wabo nyacho gituma abari ko yakwikirenzo nyigisho basanga kumwe wese kuba afise imiburi iburi umudimo y'igitari zibiraheza agakoreramwo ivyo yigishijwe maze abigisha babo bakazikurikirana izo nyigisho zizomara amezi atatu abazihejeje badutekeregwa inkoko n'ibigurube batuja korora kijambere mihani wabo kubugwaruka gwize rusigye rufata isuka bango munyagirwa basanzwe twaganiriye birabatangaza ariko bakabishima
umuntu yize kristo kunda kumubonera mu biro cyangwa mu gitondo yagiye ku kazi atesha boshi ushobora kuvuga
na abantu bize akazi karashobora kugura hanyuma gacafata isuka karima natwebwe tukabona yuko biriko birahinduka kubera
ubwo karimo ubonye umuntu ariko yaje ku ntebe y'ishuri mwabona ko azobiye
tukabona yuko azohatera imbere akaba nk'umushinga w'amateka agakorera mu biro ariko ubu ndibaza naho bahejeje kubera atakazi bashobora kuronka ba tubona bace bafata isuka ni byiza cyane
nawe murabona bishuka ugasanga bitwaza amadiplome kandi baje gukora
beshi harabo byankira nabo bikundira rero bagafata isuka bakarima akamoto bateye nuko bafata isuka bakarima kugira umuryango wabo nyine ubeho neza
leta niyo mukoresha wa mbere mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka uheze yarahagaritse gutanga ubuzi bivuye ku bihe bya politike n'ubutunzi igihugu cy'u Burundi kiyo kiracamwo Fidelite yashatse ijya Amerika
bamwe rero mu bafite impamyabumenyi za kaminuza mu Burundi bishakira uko babaho aho bamariye kubura akazi hagataho abanyeshuri ba kaminuza ya leta y'u Burundi murabizi bari bahagaritse amasomo bamaze icyumweru bamwe muri bo ndetse barirukanwe mu gihe cy'umwaka ariko se haba hari ibikorwa kugira ngo ibibazo bibonerwe umuti mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabajije Dr Paul Hakizimana umuyobozi w'ishami rishinzwe amasomo muri kaminuza y'u Burundi yamubajije iki kibazo tubasubiriremo uko yamushubije
ukuntu ibintu byifashe turabona yuko abanyeshuri bo mu myaka ya mbere batari ku mirimo uretse igisata cy'ubuvuzi bobo amashure yose guhera mu wa mbere gushika mu bari bakuru babo bose bari ku mirimo muga mu bindi bisata abo mu wa mbere bari ku mirimo ama abandi nabo bari mu rugero rw'imyaka ya kabiri n'imyaka ya gatatu bobo bamwe benshi baracari ko barakora ibibazo byo gusozera umwaka w'ishure turiko turarangiza
mwoba mumaze kumenya igituma igyogarizwa givyigwa gitabwe cyane cyane n'abari mu myaka ya mbere y'amashuri
ya igituma cyambere cyo nuko bisanze bitunganijwe mu buryo bw'uko umwishure igihe amaze kugera mu bibazo bimugora kugira ngo agararize gukora ikibazo kuko adakoze ikibazo haca hakurikizwa itegeko nyene rigenga ibyigwa reglement academique icyo gihe rero acasanga uwe nyene icyo kibazo yasibye gica kimubera ko uruhombo hanyuma abo bo mu wa mbere mu mwaka wa mbere nabo bobo bari baherutse gutangura umwaka w'ishure wabo ku buryo bategereza kuba bari mu ishure gukurikirana ibyigwa hamwe n'abizi abo rero bongira babonye yuko guhagarika ibyigwa biborohera kuko bavuga bati icigwa tutakurikiranye kumbure aho tuzogarukira bazoheza bakiduhe tugisubiremo
kuva mu ndwi heze kuva ku munsi wa gatanu iryo garizwa ritanguye hariho utwamu twatewe eka n'abatetsi barongoye kaminuza n'abandi eka n'abandi atari n'abanyeshuri hariho kandi n'utwamu twatewe dusaba ko abanyeshuri eka na leta y'u Burundi bakumvikana kugira ngo ivyigwa bisubire bitangure hari hakizera ko ivyo bintu bishobora gushika abanyeshuri bagasubira bakitaba ivyigwa vyabo
twebwe gushika ubu turizeye ko abanyeshuri batari ku mirimo bazogera igihe cya vuba bakikubita gashi garuka ku mirimo kuko ntiturategera neza ikintu coba gitumye bahagarika kuko uravye impanuro bahabwa ukaraba amanama ya mari karaba karaba ibiganiro vyama biriko birashikiriza ku maradiyo ma televiziyo no mu bimenyesha makuru vyandika ariko ntibaheze ngo bategere ineza yubu buryo bushasha bwo gutunganya ugufasha abanyeshuri kwiga amashuri ya kaminuza turibaza yuko mu minsi iri imbere ya vuba bogaruka bakiga hanyuma kumbure umuco bakeneye kuri iki canke kiriya bakawuronka bari ku mirimo aho onogira ko mvuga yuko ubushikiranganji bwamaze gushiraho umugwi uriko urategura amategeko yo gushira mu ngiro rya tegeko rya nyene icyubahiro umukuru w'igihugu rivugamo uburyo bushasha bwo gutunganya gafashanyo k'abanyeshuri mu mashuri ya kaminuza
mu kanya gatoye cyane rwose hoba hariho imishikirano ikwira hagati y'abategetsi barongoye kaminuza n'abanyeshuri canke abarongoye abanyeshuri bagararije ivyigwa
abanyeshuri tubona cyane cyane abari ku mirimo abo tubandanya tuyaga misi yose baba baciye mu mabiro canke bakaduterefona abo bose tuguma tuyaga tunabasigurira tuguma dusohora n'amatangazo tuyashira aho bayabona bakayasoma aha muri mu Burundi ubu amakaminuza ageze ararenga 40 ararenga 40 ufasha za kaminuza zikusirira zifashwa n'uburyo bwa leta hamwe n'ayandi makaminuza akoresha uburyo bwabo ni ukuvuga rero aba banyeshure bacu bo muri kaminuza y'u Burundi canke baba nkabo muri NS rya Ecole Normale Superieure hamwe n'iri yashure y'ubuganga bita INSP barakwiye kumva yuko atariko gwaruka gonyene iri tegeko ntiriraba ayo mashure uko arata riraba igihugu cyose rero nibaje ku mirimo cyo kimwe n'abandi ubu turiko turavuga abandi bose bari muri za kaminuza zirenga 40 bari ku mirimo hanyuma abandi nabo bakagomba kuguma bakwega amazi kandi twokongera ko yuko amakenga bagira sinamakenga yitwa kwara y'abanyeshure namakenga umuntu umurundi wese yugira na jewe n'uwundi n'umuvyeyi wari we wese ariko rero ayo makenga araheza gatorerwa inyishu mu nsiguro no mu zindi nyandiko
Dr Paul Hakizimana umuyobozi muri kaminuza y'u Burundi ajejwe ivyirwa murakoze cyane gose ku kanyama duhaye
nanje ndabashimiye
Zigikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi
ndukura nyomanga reka shani ryamye
mukama wikigongo yidi uracyari mu buriri gawa muhungu ubwa wawe urakomeye wabanye amasaha
ndakwisabye amasanda yarondira kwiki burazi imyaka heza zongura katige hagararaga yibe nawe
gidi kuri ubwo urafa ngaho cyangwa hatuje kwishura ubu yarisigaye wiga imwe munda
ushimara igihe cyuzosubira kubona genda wegewe ni watsinda zonkize
gidi reka kunchereza cyangwa hatugende urabona ingene wigira nk'umwana wo muri gardienne kandi ukuzi
Ika kuvukura muri imbeho wani wagenzeje aho ntuyizi
ariko gajide igihe mama yafa yatubwiye ngwiki yakubwiye ngo uzacuye bamashuri
Ivete ndagusabira yo kubinyibutsa ibyo mama yasije bona bigeze hehe none
nani cyo nicyo cyo tumucuye bamashuri
Ika mama
ndagusabire ke kwihamenyo yabatwenze
Mbega amashuri aho wokubaza ndayigira iki ngo azongaruka rire mama ibyanje byarangisha mpa mahoro
Mbiza ndakubwire si Ni wawa wala kunda mama. Gera geza wubahiri tindero ya duhae. Kandire kakunsha pozi.
Shabu achangu leke. Jeo na shuwe nzo subirako. Ni usingene mamari ya ratubitu wabu. Waziga yanone kabili kora ijande vile. Numugore wiwe.
Norenda kubazi. Wazi shure wibazongo. Wazi wakii. Ayo wahora wakulia. Ni wazo chavi chishiriza kuwefu.
Nunu wende hugira harikindi bari waga mejetari ichu. Kumana wali kubaraji matungo ya chuyo wazo tirayo wa kuyehehe wajaba kungu ndakugia na kuesha gaivi
jo
uzi na wakanda ambi numbano upanga vaho nga hamza mama
urubi vjuri kurabuga gajidi
nonege na kushuye nuchiri jemu jahunye nuko na kugia simfambu yengaha
rawana
kusiga la kashai bete ugawuli gujumu vzio njine himga kandu kwa guzi nima
jewande usasima venchere kwa munga usiga ula vzio yumfiranesa iyo siyo ndero mama ya duha na hata kiriho ulikula mtezi soni
ego gena na mtezi soni awaguzo kwa kongwamboni nima kuwazu utikiwanza mura gitanga
ifjan hafja mwemele utegelezo akuliza vya hata kongu
Ewe bakaba nawe.
Kosha.
Nokuri babe shiwaya yambuka ntigira abanyanga. Uhewe yime ku rufundi. Hari bise mahera guheba yakoze.
Ariko nawe enge. None ushaka nce nirigwa nicaye ningene nikumbira kurima. Ka mama wanje. Nayi nakenyaho ndima. Nayo je urazi ko bitangwa nabi.
Kana no lemba.
Sasa.
Hawa mzeliho. Itongo janda ata nini. Na oti zori gulisha. Nukuli ti zori mara.
Uti kutega shaku zowa ndanyo gulisha.
Nunu
wa mbukani. Kukuna watangwe kutza kukuha gara limbeti.
Nande. Nila shake wazare ni ili munda. Chenda kuwe ira chwa zongira jendewele. Hasha. Nihero wenu kwa gafuni. Sigo wa mpaye. Hewe. Na hau na gafuni.
Fukaburo wa mkawoni. Hagile nukumba. Kukui gamba kwa wabuti.
Hati
mkaburo.
Kwa mbukani. Kwa mbukani. Kwa mbukani. Kukira ngoni chewe na vishi.
Kasiwa nukuri.
Ega nukoyele mimeze. Ikiza kita guhitanye kila guhitanye.
Uweshe muhoro. Urabona ingene usigaye yaga yaga. Umengo ndaranda gusiga.
Eka na wari byoroshye. Mbona wahi nini. Bega afite isusu. Nuko iko hitasubiye kubinkumi.
Nawe ni yaryoshe kuri mango hasigaze. Urakubita isu kikinjira yose.
Eka sha. Kuminata murundi kazi ya lata mirindi moziwe. Basha. Mama, kandi mo nimwe yiwitamera.
Eh, sico gituma bigabona hanje yaguma bahekenye misaya. Ubaza yuko ari urukundo gushi bafiye bajya abana.
Wayi nahe. Kaje bari ko barajingwa n'ibitoki amwe n'ibigori biyakayaka hano mu itongo. Sha, barahumba tuzobirya bajingwa.
Yubazi none. Ehe. Jo ndatoye ico twogira kugira bace batuva ko Burundi.
Ahota. Ah, uchu witi mutuwa mwisemo. Eh. Uliku nateku mutu.
Tengu zi yuku utamara muke wada kuhitu rugoi.
Mbjojo.
Eh. Umu hinga nguwa hingu kwa nungu.
Muka muka. Mgira nunga tugikorele ko muka ni wawe. Hote na agusitap gos.
Mbanda kugiri. Neza utuka na gara ya matongo yos.
Aho.
Asikuwa na mumu nao.
Eh.
Uyandi kishe mniko mine kizina jao.
Ah.
Kizenda wele richo wa ajidi ya wazosu ila kuzeze. Tawabuka.
Karanga ha ha. Eh. Ya. Bona none. urazi ubwenge usha ukubona ugenda wunamye nukuri ntabyo yoguha
reka ndakubwire ngiye kuvaho mboneye bajya abana bagiye kuturiga naciye ntangura kwiyumvira icyo twokora neumva ntabitoyega ntunze
kubitora gusa muzitane n'inzofuma ngenda musororere nakayosa yanyanditse ko aho tuzuba tubabwiye tuti funga kimwe
Nikisayira kubiseko
kirimwe
kandi narimwe ruminata aheruka kugura utugibagire
oya 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 ye ika twanda ndarireke kuko si cyo umujyango cyo kwandikisha yasikwa na data gusa ntabwire ko ari jyo muhungu cyenyere nasigaye
iyo umva bigabazo hapfa bwa yuko hari mwene ntagurigwa aho turatsinze rurayi ndakubeshe
cyo dawe je kuguha kabwe aho wahereye ucuri ku mutwe bwisemo aho nawe cuhareka Ivete ni yataha arahamarira cyane mbere zo aje zo kumasiye ku ishuri hato hazindukira
ko gimyiza wanje naja kanyota kari gatanguye kunyagaza mu mihogo
Okay. Mwumvise kenge depositus Ivete
sa
torayo makopi yose abandi buheje kuyitanga sohoka après la recreation abavizyo batumva mu biharuro azoba ari umwanya wanyu wo kubaza ibibazo byose byose
akira monsieur muraharura murayo ko byose bikwiye
icyaranga ubiharure wewe wenyine ucuguma ngaha ndavize ico tuvugana
yego hinge ndaziharura
nizeye kuno munsi hoho iyentero gasumejeje gukora abayitoni
ngira nagerageje Mugabo kesi ya kane sinari bwayikore meshi umwanya wacumbana mu.
Ewe kayewe izayo sipuru katre kesi osi facile. Tout simplement have the womb.
Oya kuvyumva hoho nama murazi kwa tari kirenga meshi. E ni mwakire zino kopi zirakwiye ni 105.
Okay, aho rero. Bya bintu wagize wabitumwe niki gayivete.
Jewe, nakizi kiga meshi. Murambabarire sinawo ya neza meshi ivyo bintu musha
kumva. Ukabura kwigira gogo gose.
Eh.
Jewe nashobora kukubwira kuja kwiga mu cumba. Ukanga. Urazi kugayana wewe. Eh?
Ya monsieur esu kugayana n'ukuri. Gusa sinumva ingene no kwinjira mu cumba cyane. Nasho numva umenga biragoye
meshi. Bigoye gute?
Kuri jewe.
Icumba si gwanje. Sije narinda kurungitsa.
Ego mugabo.
Ego mugabo. Nta mugabo ngaho. Ako kagaye kawe jewe ntako nemeye. Ndashobora kugira effort yo kukwigisha nawe ntubibone.
Nuko rinda bibona kandi ndabashimiye cyane mesh imani bahezagire
mesh. Umviriza rero Yvette.
Sa.
Imana mukomeza girikisha muri wewe nyine. Nico gituma utegerezwa kunyubaha.
Yo, none sindakubaga mesh. Nuko rije ndakubaha cyane mesh.
Me Yvette, ubwo urashaka kumenya mishuri.
Ndashaka mesh, ndabishaka kumenya. None hari uwo kwivuza kuyoberwa mesh.
Apara mawembo numenga nibyo ushaka.
Ya.
Kandi uzobironka sindakubesha.
Mm.
Ubandanije wifata gutyo nabonye.
Eh.
Ikizoba ntuzumbatse.
None mumpoye kuko ntagiye mukwigira mu cumbi wanyu ga mesh no.
Uri kurasamisha je.
Oya, mbabarira mesh.
Uzobiraba nawe umwakwe. Niho uzomenya ko wihenze.
Ya mesh mbabarira n'ukuri mesh.
Ikigongwe ntugisabira ngaha.
Eh.
Ndindira nzokosora ya makopi. Nabi ngene wakoze. Ha muzoza muhira tubivugane. Wavyumvise?
Yo urakamaze gamano dasiye kuva mu boge na dukeye.
Ndaguhiki. Wewe nubona ko atakiriko. Nkubusi numvise nico ngize.
He kanaje mu mutwe numva hari gicuga wangu. Ubenge nibutonze neze.
Wamaze kurumama. Kare wakwigarime gusa ugacuboreko. None ubumara n'utubure tubiri.
Aha nayize namenya wangu. He wa muhungu be washavuye. Wefiyake niyae.
Mama. Ariko mwabahungu murateye isoni. Imisi yose kwirigara nko kumenga ntimugira yo muba.
Oh, ibiki. Ngaho rero patiragira tangura imisa.
None
ko tabakorezi wazanye bica bigenda gute.
Karibu chef ya kana kuro.
Jenga
ho. kira kani koga tebeka.
Asha ogo wara guhenzi. Jewe viakre ni gani cha muri kano gahing. Wap m. Ijo jewe ever ijo jenda birengi.
Ah wumbi se kajiti. Iri garango ni ramuroka. Ngoku gomba kuigirwa hatari ni biki gana.
Mureke mani bito.
Murakwiye
kwikebuka kuko nka ekipe y'intamenu dutegezwa guhanurana ndabariko ndabeshaga ba sekaba nyumvira cyane urumugere
cyayo duhanurana mu biki wowe duhurira mu kibuga nta bindi sivyo gajite
nivyo nyine diwa
ukabura gushigikira na mahopa
bencha nka ugomba kwigira kapiteje ko cyane inde yagutoyega wa
none ugande ndakuba kapiteje no giranda bahanura
ekipe
y'intamenwa duteza kurangwa na discipline ariko ibyo ndaniye yamabe tubwiye tukabera karura abandi urundi gwaruka gose
discipline beki wakigembeze jewe nta mwana ndavyara
none ntuzovya
banyina nibatabarira birabashe
reka kuturugora shata yendere jani wanyo
turaburiye hejuru washe
kwebwinde uti kuranganye ne turi ubumani navyo baruzi
okay reka ndagiye mugabo ndabisubiyemwo mwebwe muriko muratukisha intamenwa
Aho na wanyenye na kwiwa kumuyego twe man.
Eka ndigire.
Genda panga.
Ndagiye.
Rabona uwo muhimbire arigira muhinga. Ukaronda cyarushija abandu kakibura. Urase. Umunsi yasanze kambiro kabonetse azotubona iryo shano.
Agira imana ko yasanze mpengamye ntaratumbira neza mare je nari kumwereka
none gashajite uyu munsi twirirwa gute aje mukanya nca ntangura kujugumira nabitatu wogira gawango
reka shareka kwandebere no bikura he kandi aje ntawose numva ko bigira bibe nabikwere none tubigenze gutega mana twipange mu
Ntangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Ijambira baseseye naho ubutaha.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turacyari kumwe utunota tubiri.
Kiganza duserukane Boe wahize bose Ubone mu maremo nyiyumanganya Nici nicara Mugabo ukaje mukwe
Ijwi Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu rero iminota 30 y'amakuru nako karirimbo kayishoje ndabashimiye cyane ariko rero mukomeze munogerwa na radio yanyu radio Ijwi rya Amerika mugire weekend nziza.